twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aha i Washington DC muzindukanye na Diane Nininahazwi ikaze mu biganiro vyacu vya kino gitondo. Muti twabateguriye iki amakuru yacu turahera mu kanya mu karere inyuma y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuza kwashikiriza ikiganiro c'urwaruka ejo kizakurikirwa na dusangira ijambo. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Umugwi nyabutatu wo gutahukana impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania uhuriwe ko n'ivyo bihugu bibiri hamwe n'ishami rya ONU gitanga impunzi ku isi HCR wafashe ingingo ko mu kwezi kw'icumi uno mwaka ikambi ya Nduta izoba yugawe Burundi kugira ngo impunzi z'Abarundi zirenge 112 ziri muri ico gihugu zizobe zatahutse. Ibindi kuri no nkuru na Pierre Claver Niyonkuru.
Biri muri raporo y'ibanga ijwi rya Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi bishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye n'impunzi zarabibwiwe ubuze bwa ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'Abarundi ziri Nduta ikambi ya mbere nini y'Abarundi iri muri Tanzania.
Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro Tanzania n'ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere nuko hari abantu bazova ngaha bagataha Burundi bagashika bishwa dukoma induru n'abantu tubaye kubera tugowe yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo n'ahantu mu ngora n'ahantu butari muda utorora atakinga kimushobora gukora utadandaza.
Mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'2015 ubafise imyaka irenga 40 abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi. Avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basanka babohewe amaboko imugongo
kandi abenshi ivyatumye duhunga bitaratorerwa inyishu. Amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero.
Iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mu gwinya butatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'Abarundi zirenga 164 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo Abarundi barenga 150 zizo bazugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Ikindi abari muri uwo mugwi bafunditse nuko ku kwezi hazoje haratahukanwa abagera ku 2000 kugira ngo igihe cyo kugara makambi kizogere hasigaye impunzi nkeya. Umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare ku impunzi z'Abarundi n'iz'Abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo. Perezida Samia Suluhu uko niko yishuye mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania.
Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa.
Atejewe nk'umukuru w'igihugu akaguhe mwadukubitiye ko kwihweza neza ikibazo c'impunzi cyane cyane z'Abarundi n'iz'Abanyekongo kugira ngo turabe ingene twobasubiza iwabo twakakiriye. Ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ibyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania cyangwa ko baduhungabaniriza umutekano. Nibyo bizadusaba uburyo bwinshi ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe.
Tutaona nini cha kufanya.
Aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012. Uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 ubu ari mu ikambi ya Nyarugusu ni ku nshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'igihumbi 1972. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika
barashobora kuturasaba barashobora kutwirukana ku nguvu nk'uko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanye ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera bakabarasa bakabagirira nabi muribuka imutabira 2012 impunzi ngene zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungaro rera rero bikakogwa akarere kicecekeye twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakirikare marasa tarasiseka
Kurunani kwa maharani ya gateka kazi na mwono makambi mwonzi ziri mu bihugu vya Afrika yubu seruko sebede hafi fikar ruratera kamoreta ya Tanzania kayisaba kudaho nyanga uburenga nzira bugi mwonzi na masezirano mwoza makungu azikingira Leopolo Sharangabo atwara ugorunani kuri mikro jishwi ya Amerika ya aburi ya hashte
uyu munsi muri Tanzania harahungiyo abahoze abasirikare harahungiyo abagiye mu myerekano kandi abo bose leta y'Burundi irabarondera abo bose leta y'Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronge mu masezerano ya Geneve mu gihe cy'1951 aravuga neza ko atagihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yajivamo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana acuye twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politike kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashyigikwa na Tanzania hashe nayo ikabiri yinjiye mu iyo kadanse
mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ipijejwe uburenganzira bwa kiremwa muntu yarandikiye igihugu cya Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye harimwo kuzitahukana ku nguvu izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka ni mu gihe hase yerekana ko abarundi hafi ibihumbi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Kongo na Kenya. Pierre Claver ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver ni inkuru urakenuye mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu baba ku murwa mukuru wa politiki Gitega n'ubutunzi Bujumbura bavuga ko bari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Iyo amazi atangwa n'ishamwe Régie des Eaux atabonetse abatari bake bemeza ko baca bikora ku mazi y'inzuzi acafuye kukubura uko bagira. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi muisamegwe na Désiré Hatungimana.
Aba ba ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bavuga ko amazi atera abamake cyane ku buryo bayabona rimwe mu ndwi canke ntibayakubita ijisho. Dusengimana Irene ni umukenyezi afite imyaka 30 akaba muri karitsiye ya Magarama avuga ko kugira aronka amazi yo gukoresha mu rugo bitamworohera.
Amazi batugura cyane nyine kenshi turashaka no kumara indwi tudafite amazi. Iyo tuyakeneye turajya mu myonga yaba usanga atari meza mugabo kubera atakunda uburi bugira hakurya burura yakoresha.
Amashuri yisumbuye afise uburaro aharangwa ku bwinshi nayo nyene aragira ibibazo y'ishyirahamwe Régie des Eaux ritanze amazi. Ivyo biremezwa n'abarongoye ayo mashuri. Patrice Simoni nzigira barya arongoye ishuri ryitiriwe mugabekazi w'ubwitonzi numwe muri abo bayobozi
muri Régie des Eaux bikagwa muri ya minsi yuko nabo badatanga amazi ngaha muri karitsiye iwacu tica tugira ubukene bw'amazi gushikaho n'abana bagenda kuvoma amazi hariya mu masoko ariye fo mu mibande bakaheza bakayazana ku mutwe kugira ngo bashobore kuyadushikiriza.
Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi ku mugwa mukuru w'intara arongoye aba yaronka bari munsi ya 50% nkuko abivuga Venaman Irambona yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ico gisagara gitera cyagukwa ku murindi udasanzwe ariko amazi atorongerezwa. Agashima ariko ko hari ibikorwa byabaye birakogwa kugira namaka hari aboneke.
Byaragaragaye yuko aha Igitega dusanze dukoresha amazi ari hariya mu bubiko hariya mu kuzimu mu Gifaransa bita nappe phréatique bayakuramo babanje kwimba bagakoresha amapompo. Niyo mazi mu bisanzwe dukoresha ngaha bene yandi ava ku misozi na cyane cyane cyene kugira ngo ashobore gukwira abenegihugu muri kino gisagara by'ukuri babona ko bidakunda.
Ni umwishyirahamwe Régie des Eaux itanga amazi mu karere k'ubuseruko bemeza ubwo bukene bw'amazi buturuka ku kubura uburyo bwo kuyagwiza. Claude Manirakiza ahagarariye iryo shyirahamwe Gitega aravuga ko hari umugambi munini uzozotorera umutura mu cyo kibazo leta y'u Burundi ifashijwe na leta y'u Bufaransa.
Mwisanzwe turavye amazi ari ngaha mu gisagara cya Gitega novuga yuko ari nk'icya gatatu cy'amazi akenewe. Hariho umugambi wo guhingura aya mazi uruzi Ruvubu tukaba twagifashwamo n'igihugu cy'u Bufaransa n'ubu baracyari ko barakora. Uwo rero ni umugambi novuga wagutse uzoza utorera inyishu amazi yo ngaha mu gisagara cya Gitega mu myaka itari mike.
No mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura iharugwamwo abantu baba ibihumbi 190 amazi atangwa n'ishyirahamwe Régie des Eaux naho nyene aharugwa ku rugero ruri munsi ya 50% nk'uko amakuru ava muri iryo shyirahamwe abivuga. ababa cyane cyane mu makartiye yo mu buraruko no mu manoko bw'icyo gisagara bakavuga ko amazi atangwa na Regideso baza barayibagiye bikora ku mazi y'inzuzi
vuga yuko ikibazo cy'amazi ngaha cyabaye ndanze twe nk'ubu ntitukironka amazi turamara n'inga yose atamazi aje kujya kuvoma mu nzuzi zitwegereye
kandi kuri ngaha amatara yabuze cyane turakenya amazi n'amabomba ahari hariho ibyo mu kazima baragiye kenshi tuvoma mu gere ruyaruzi dutemba ko hariye
bamwe mu banyepolitike ntibatahura ingene leta y'u Burundi ifata menenerwa igisata cy'amazi kandi amazi ariyo buzima agatongwa sarongwe mugambwe SNL agatangazwa n'ingene abarundi babura amazi igihugu cyabo cyuzuyemwo amasoko y'amazi menshi
nakanza karorero ndo munsi wa gatano Dar es Salaam amazi bakoresha ava ku birometero birenga 80 mugabo twebwe kuva ngaha gushika ku kibira ni birometero bingahe kuva ngaha gushika ahigi mutambo ni birometero bingahe twosaba cyane dushimitse leta ko yo kwigora ikicarana n'abahinga kigatunganywa gushasha ku neza y'abarundi bose
naho mu buyobozi bwa Regideso badashima kugira icyo bashikirije ku cyo bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'amazi bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe bavuga mu ibanga ko hari umugambi uri mu bubati bw'abarongoye iryo shirahamwe utashizwe mu ngiro uwo nawo wari wo kongereza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika ku rugero rwa metero kibe zirenga 40,000 ukaba wari wateguwe n'umuryango utabara imbabare ku isi Seyisera mwaka 2018 iryo shirahamwe rikaba ryakoresheje amafaranga angana no miliyaridi umwe n'imiliyoni 500 amafaranga y'amarundi umugambi mugufi leta yashize imbere mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ubicishije mu mugambi amazi wota no gutanga amazi akuwe mu kuzimu eau de forage mu gifaransa mu ntumbero yo kugwanya indwara zituruka ku isuku rike na korera n'izindi ariko abamu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'abashimbu uwo mugambi mugufi basaba nyabona leta ibicishije mu ishyirahamwe Regideso gutorera umuti ibibazo bituma amazi ahinguwe n'iryo shyirahamwe atabashikira
ejo rya Amerika tubandanirize ku kiganiro ejo.
Soje kandi mbaye nikaze mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Uyu umwanya w'ikiganiro ejo kiganiro mutegurwa kandi mukanagezwaho n'umuryango ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Karemera Patrick mbaye ikaze.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwizana na kane.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mwaramutse mwese mukunda ikiganiro dusangire ijambo mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku twigoro tw'abatetsi b'Abanyafurika bahuriye mu nama nkuru y'ubumwe bwa Afurika aho bavuze ku bibazo bitandukanye birimo ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa Congo hamwe no mu bindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini aho twavuga u Burundi n'u Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na Professeur Emérite Paul Nkunzimana, turi kumwe kandi n'umushingantahe Baudouin Munyantore akaba arumye Congo va mu buseruko bwa Congo. Hanyuma nashaka rero dutangure tuvuga cyane cyane ku itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika muri iminsi ibiri iheze rihimiriza abategetsi bo mu karere kwisunga amasezerano ya Rwanda na Nairobi mu gutora inyishu ibibazo by'umutekano muke n'uruhagarara hagati y'ibyo bihugu. Professeur Paul Nkunzimana, igitangazo ry'abategetsi b'ubumwe bwa Afurika mwabyakiriye gute?
Ego urakoze, twabonye itangazo rya Mustafa Kiir Mahamat arongoye komisiyo nord-africaine kuri iryo tangazo ko gisunga amasezerano y'u Rwanda yabaye itariki y'ukwezi k'umwaka w'2022 batanga iryo tangazo amasezerano akaba yuko bari kwirinda kugira ngo ntihabe gusotorana hagati y'ibihugu kandi hakaba n'uburyo bwo kuraba yuko amasezerano ariko arakurikizwa necessaire kuzekeye M23 kuzeka u Rwanda na FDL kuzekeye kuri Congo hanyuma akaba yuko ngo abano na mekanisme de verification kuraba ku masezerano ariko arakurikizwa kandi ajanye na intermediaire samwe CRG ishirahamwe mpuzamakungu y'ibihugu byo mu buyaga binini hanyuma n'amasezerano kandi yabaye i Nairobi ya gatatu yabaye tariki zitandatu z'ukwa cumi na kabiri umwaka wa 2022 hakaba rero yuko muri amasezerano habaye imishyikirano kubonana ibiganiro byabaye hagati ya guverinoma ya Congo n'imigwi ikugirwana mirongo itanu n'itatu hanyuma ariko M23 ikaba ritarimo hakaba hariho n'amasezerano yashyize ku mukono kugira ngo iyo migwi ishyira hasi ibirwanisho ubwo rero ibyo ntihagaze kubyigeze bibana gatoyi hanyuma kandi n'ikintu yacumuriye uhura ni uko M23 nubwo nabivuze ntiyari yatumiwe ariko akavuga yuko izotumirwa mu gihe izoba yavuye Rucuru Kiwanja na Bunagana
ariko hari abahinga bakurikirana kajya karere bavuga ko iryo tangazo ritakoresheje amajambo akomeye yohimiriza ibyo bihugu kugira amahoro nk'uko byakozwe na Leta Zunze za Amerika hamwe n'Ubufaransa hamwe n'ibindi bihugu aho muhavuga kuri iki mukanya gato
ego mukanya gato ibyo bishobora nuko abo bose haba Leta Zunze za Amerika haba Abafaransa haba ikagiye kubirikira n'abenyine ntangisho ariko byatura kubera yuko nanoneho iryo tangazo riheza rivuga yuko yamaga yuko ibihugu rutura bitoza mu minota bitokwinjira mu byerekeye icyo gihugu cya Congo muri afeye cyane ariko icyo umuntu yavuga ni uko izo bihugu ahubwo niyo biri bisekuze nyabo bikoreje na onu bikoreje kandi n'amacyangero Monusco iranye Congo acangiro bari Congo hanyuma hariho n'ibihugu byo hanze ibyo muri icyo gihugu na za ntebe za SADC urumva ibyo byose ukuri ibintu byo kubesha nta ngingo bariko barafata ari kugira ngo haboneke amahoro muri icyo gihugu kubera yuko ibihugu rutura niyo biri inteko mpuzamakungu SADC n'ibiri Monusco niyo iri abacyangiro niho bari kuvuga yuko abantu bose nta mahoro bari barategura yerekeye igihugu
reka mu kanya turabasaba muduhe ibyiyumviro byanyu ku kuntu amahoro yogaruka amahoro arama muri irya ntara ariko nashaka tubaze n'umushyira ntahe Baudouin mu Nyantore nawe nyine agira icyo avuze ku itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe n'ubumwe bwa Afurika iryo tangazo muri rivuga ku iki
urakoze iryo tangazo nararibonye bisa naho bagaragaza ko bakeneye ko iriya roadmap ya Rwanda ikurikizwa ubona ko nta mbaraga bashyiramo ariko bagasa nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze bagasa naho babwira ibyo bihugu ati rwose ntimwivange mu busugire bw'ibindi bihugu n'ibindi ariko ugasanga nta murongo batanga cyane ko iyo ibirenze batansi igeze wabonaga intambara ishobora kwerura hagati y'u Rwanda na Congo hari raporo nyinshi zagiye zisohoka zigaragaza igisirikare cy'u Rwanda kiri muri Congo abasaba kuvana abasoda n'ibindi rero iyo afurikene navuga ko ikibazo ahubwo iragica hejuru basa naho batagishyikira ngo bagere ku rundi rwego kuko ubwo buryo barimo bavuga ntabwo mbona ko u Rwanda rwabashije kubyubahiriza nk'iyo roadmap kuba itarubahirijwe yasabaga ko M23 iva mu birindiro byayo igasubira inyuma ikaba pre-cantone aho bita Rumangabo nyuma bakaba cantona zakindu ibyo rero abaventura ntiyabyemeye urwanda ntirwakweye ingabo ugasanga byari bigeze ku rwego bishobora kurwana ariko na tuvuga ko Union Europee Union Africaine ntabwo igitekerezo cyayo gihamye kibarasa n'abantu barerura ntabwo binjira mu kibazo neza aho kigeze
uzo bariva kuki kubanye
ntekereza ko barashaka gufata ni double standard barashaka kwerekana ko ari u Rwanda na Congo basa naho banganya responsibility muri kiriya kibazo kandi si byo mu bigaragara Congo yaravogerewe kandi ibimenyetso biragaragara rero banze hari kwiteranya basa naho bari gukiza abavandimwe ariko ibyo gukiza abavandimwe ugomba gukoresha ukuri ntabwo ugomba kubindiranya
tukivuga ku bihugu nk'uko mubivuze kana amashyirahamwe ibisikazi wabiye muri icyo gihugu hariho amasezerano yabaye hagati ya y'u Rwanda n'ishyirahamwe rya Buraya Perezida Tshisekedi asanu wabyiyamirije akaba yiyamirije rero ayo masezerano ku bwanyu ayo masezerano avuze iki Professor Paul Nkunzimana yereke ubutare
rero barakora cyane amasezerano yo kuri iyi moya y'ubutare mu European yagiranye n'u Rwanda amasezerano nyine asanzwe igihugu rutura bikoresha kugira ngo basabure ubutunzi bw'igihugu urumva rero cyane cyane icyo bivuga muri icyo gihe ni uko umuntu abona yuko hariho urabona ku isi ukuntu amasezerano agenda agenda aba gutanguranwa bisaba ko ari ugutanguranwa kuja kwiba ubutunzi bw'ibihugu urabona nk'ahanye amasezerano hagati y'ubumwe bwa Buraya n'u Rwanda n'amasezerano ku by'ukuri aje ahiganwa ku by'ukuri ni ugutanguranwa urumva ndashyira cyane yuko muri kiriya gihugu njyewe naraharuye mu murongo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hariho imigwi ama multinationale mu butare mu gisata cy'ubutare arenga mirongo umunani n'atanu akomeye muri icyo gihugu usanga aracye cyane amashyirahamwe arimo abanyamerika abanyekanada bafatanyije nabo muri afurika y'epfo urumva rero ni uguhiganwa n'ugutanguranwa hagati ya Buraya n'abanyamerika
Mungu sana ibadua mnyango le mwepi amasiza na mwa kile kuti mukanyato.
Mungu zidi yuko cha Congo hariba ubutunzi gifite mu by'amagaciro noneho muri iby'intambara kandi Congo ikabishinja u Rwanda ko ziriya ntambara ziba zishingiye ku butunzi bw'amabuye bakaba barimo basinyana n'u Rwanda kandi u Rwanda mu by'ukuri ntabwo rukungahaye ku buryo ubona hari icyo byafasha amabuye avamo ni make biriya nabonye na Perezida Tshisekedi atabyakira neza bitewe n'uko kari akarere kazahajwe n'umutekano mu gushingiye kuri ubwo busabuzi bw'amabuye biriya rero birerekana ko basa naho bari ku ruhande rw'u Rwanda niyo bagiye kugirana amasezerano kandi oriye yo kubanza bafasha kugira ngo n'umutekano uboneke ibindi bizakurikireho nyuma ugasanga ko mu by'ukuri ntabwo birimo bitanga umwuka mwiza hagati ya Congo n'iyo Union Europee
igabe tugarutse ku twigoro tw'amahoro muri iki gihe uyu mwiza wa Sudani y'epfo yari mu Burundi avuye mu Rwanda akaba afite umugambi kubonana na Perezida wa Congo Felix Tshisekedi utwo twigoro twiwe two kubonana nabo bategetsi mutubona gute Professor Paul Nkunzimana
ego murakoze kuzo nawe nibuka muri iki gihe umengo y'umukuru w'igihugu cya Sudani y'epfo bwambere Sudani y'epfo bari kwari kwa gihugu gishasha abanyamerika bashinze mubihumbi bibiri na cumi na rimwe bagize referendum igihugu gishasha hanyuma rero Salva Kiir usanzwe muri igihe umurongo niwe warongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ego hanyuma icyo umuntu yose abishyira abijanisha ni uko murazi ko muri kiriya gihugu hagiyemo inteko za EAC inteko za Afurika y'Ubuseruko cyangwa Iburasirazuba hanyuma Tshisekedi yavuze yuko ya zote kwa tacho zamu fashije kwa kuzi tacho wana la à côté les fonds démocratiques alliés,
Igome mwushika na hii buduwa mwanya nore ugurugendo mwuruwana kute prezida wa Sudani yepo wa sanzu ya iwarongo yishira mge jiwi hugu zio mwuri afika mwuseruko mwikigi mwurawana shora uwa mikachanye kutora nishu zigazo ikumeke mutekano eka nuruhagara ruhari agati izo hugu Rwanda Urundi na Kongo.
Mbona gisubizo kinini mbonamo ariko ni byiza ko bakomeza guhozaho kuko ubushize yase ubwayo yari yohereje igisoda kugira ngo kirebe ko cyabasha guhosha iriya mirwano baza kunanirwa barataha bazana Sadek kuba rero icyo gihe ntacyo byatanze wenda kubera leadership cyari we uyoboye naho ibintu bigeze hari igihe hagira uva kwizima wenda hakabaho kuganira cyane ko EAC niba Afrikane na Amerika bose bagendaga bahura n'izo mpande zombi ari u Rwanda na Congo. N'ejo numvise perezida avuga ko hari indi gahunda yo kubonana na perezida Lorenzo ndetse na Kagame asobanura ko byari ibi byose we akeneye we yakwifuza ibiganiro hamwe na Kagame ntiyagaranaye Ventura kuko M23 ari igikoresho cya Kagame ari we nyirayo ari bagomba kuganira. Rero ndatekereza wenda birashobora kugira icyo bitanga kuko n'abaperezida baranariza aho kugira ngo izo ntambara zibe abantu baganira hakuba iyo roadmap ya Rwanda ikaba yakubahirizwa kuko nicyo kizima kuko izi tansi ya bira bihugu byombi iduteye impungenge cyane.
Igami Professor Paul Nkuzimana Perezida wa Congo Felix Tshisekedi ya yashikirije ijambo rikomeye rivuga ko umugambi gutera u Rwanda utakiriho murazi ko yari yagabishije ko ashobora gutera u Rwanda ivyo muri ha isiguro I
ego murakoze kuzo kuri ariho mvugo usanga ziteye morale aziko Tshisekedi yavuze ibintu bifite ubwoba biteye isoni kuvuga yuko abanyarwanda ari iz'abanyakarakata ba imbesiri n'ibindi avuga yuko u Rwanda adashobora kwinjira indani bitanakenewe yuko ashobora gutera ahagaze Congo akarunesha ibintu kuko usanzwe ari imvugo iteye ubwoba kandi iteye n'isoni kubona rero yavuze yuko gutera u Rwanda bituba bikiri mu mugambi ivyo nibaze yuko yari usanzwe bamuhanura canke we nyene ashobora kuba yariyumviye agasubiza agacura mbembero agasanga yavuze bitari vyo ariko icyo umuntu yovuga ni uko muri politiki buriya ikintu gikenewe cyane rwose si ukuraba ibyo abantu bavuga ni ukuraba ibyo bari kuhakora ubu rero imigambi yoba afise ntawizi neza ariko uko biri kose hamwe Tshisekedi uba yumva yuko yaje gutera u Rwanda ivyo vyotuma muri kariya karere ingwano iba iy'akarere nyene kandi ivyo bikaba vyose uko ndabivuga bikaba ku nyungu z'abanyamahanga babandanya biba ubutunzi bwa kiriya gihugu ca RDC.
Baduwa mu nyantore ayo majambo yashikirijwe na perezida Tshisekedi amajambo atandukanye nayo yari yashikirije mbere yavuga ko ashaka gutera